imwumviriza ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Burundi, mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 na 22. Turabara mu kijenshi uti turi kumwe kuri mikro, muri kumwe na Fidel Niyongabo, umwanya w'ikiganiro muri Isanga.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Umugani wa Ildefonsi Rugema, umwuzukuruza w'umwami Mwezi wa Kane Gisabo, yagenywe guserukira inda y'ingoma y'ubwami mu Burundi nk'uko byemejwe n'abashingantahe bahoze arabizigirwa, bakaba abanyamabanga bakuru b'umwami Mwambutsa wa Kane Bangiricenge. Mugabekazi Rosa Paula Iribagiza, umwana asigaye w'umwami Mwambutsa wa Kane Bangiricenge, akaba ari mushiki w'umwami w'u Burundi aheruka ku ngoma umwami Ntare wa gatanu Ndizeye, akaba kandi ari mushiki w'umuganwa Rudoviko Rwagasore, aherutse kwemeza icese yongera arashigikira igenwa ry'umuganwa Ildefonsi Rugema mu mabanga yo guserukira inda y'ingoma y'ubwami. Yatangaje ko yagenywe hakurikijwe imigenzo n'amabanga bigenga ingoma y'ubwami mu Burundi. Amenyesha ko bamugomwe kubera yitaho cyane gusubiza iteka ingoma y'ubwami mu Burundi bugwa ukutariko kuva itembagajwe mu mwaka w'1966 nk'uko abivuga. Twatumiye rero umuganwa Ildefonsi Rugema mu kiganiro muri Isanga cy'uyu munsi. Mutumire, ndabaramukije.
Yego me, ndabaramukije.
Nashaka ndababaze, mwakiye gute igenwa ryanyu?
Yego, igenwa ryacu ni igenwa ritabaye umunsi umwe n'ubuga. Nibintu byagiye biraba kubera ingorane zagiye zirashikira inda y'ingoma y'ubwami mu Burundi. Hanyuma hakaba harabaye ingorane zigenda zirashika mugabo kubera bisa n'uko atamushinga ntahe mu muryango yaseruka, akaba ariho rero abanyamabanga bakuru b'umwami Mwambutsa wa Kane bangomwa bakangena kuserukira umuryango. Ibyo rero nabyakiranye novuga ko nabyakiriye neza kuko nari nsanzwe nitaho cyane izo ngorane zigenda zirashikira mu inda y'ingoma y'ubwami kugira tugerageze kuzitorera inyishu. Aho rero novuga yuko abangomwe kubera nsanzwe nkora nk'ubuserukira uwo muryango mu ntumbero y'ukugira twisubize iteka.
Mwavuze ko habaye ingorane mu nda y'ingoma y'ubwami mu Burundi. Nimba mutabona ari ibintu by'amabanga, mwotubwira muri make ibibazo aho byari byatumye bitera kugena ubuserukira iyo nda y'ingoma y'ubwami mu Burundi?
Ikomeye twohera kuva u Burundi bwikukiye umuganwa Rudoviko Rwagasore, murazi neza yuko ari kumwe n'imboneza z'abarundi bagwaniye ukwikukira ku Burundi, ariko wewe agahita agandagugwa azira kurondera iyo ntahe kwisubiza intahe yo kwikukira ku Burundi. kufico gihe umuganwa Rudoviko Rwagasore agandaguwe harabandanije ubwicanyi bwerekana neza yuko bugamije ku guca umutwe inda y'ingoma y'ubwami aha murazi aba umuganwa Rudoviko Rwagasore agandaguwe mu 1961 harakurikiye n'ibindi bitarimo umuco yarasize abana babiri bakiri bato abo bana bapfira nka rimwe kandi atakiza cha epidemi twovuga cateye amugahe yicwa abana abo bana barapfa mu nzira zitumvikana hanyuma aho hari mu 1962
yego wivunagure bishobotse
yego me urumva rero ibintu byagiye birashika byerekeye neza yuko bigamije guhunya inda y'ingoma y'ubwami hanyuma murazi yuko acimya imyaka ine gusa Burundi bwaciye Burundi bwaciye habaye ihinduka ry'intwaro intwaro y'ubwami iratembagazwa haza intwaro ya Repubulika murazi neza iyo habaye ihinduka ry'intwaro biciye mu gikenye intwaro ije iza ivuga iheruka ivuga nabi intwaro iheruka ibyo rero nivyo noshimikira ko kuko intwaro y'ubwami yahavuye ivugwa nabi uko itari baracyoza intwaro y'ubwami mu nzira y'ikinyoma hanyuma ibyo byose kubera abitwa yuko bari mu nda y'ingoma y'ubwami baraturatuzwa bamwe barahunga ibyo rero bituma atawushobora kubwira avuge ibitari bizo ibiriko biravugwa ukutariko ibyo murazi neza yuko no munyuma umwami wa nyuma w'u Burundi ntare wa gatanu yakuwe mu 1666 nawe akangazwa co kimwe na se wiwe mwambutsa wa kane byatumye izo ntwaro zaje ziguma zikanga yuko intwaro y'ubwami ishobora kugaruka arico gituma bace barondera umwami wa nyuma w'u Burundi ntare wa gatanu atakiri ku ngoma aho hari 1772 bamurondera iyo ari baramuzana kugira bamugandagurire mu Burundi ibyo byose bikaba byerekana yuko inda y'ingoma y'ubwami abari muri uwo muryango bariko baratotezwa hanyuma ntibyashoboka yuko hagira abavuga zari bigoye ubu rero tukavuga tuti aho ibintu bigeze dushaka kugira tubwire icyo dushikirije abarundi kuko intwaro y'ubwami uko yahavuye si abanyagihugu bavuriye hasi rimwe ngo bayiyamirize na gato ahubwo ari ibintu byaje ku gikenye
mwavuze ko muriko mugerageza gusubira gusigurira abarundi mwereke inda y'ingoma y'ubwami intwaro y'ubwami kugene yari imeze mwavuze ko abantu bayivuze nabi nkuko mwabivuze abayitembagaje mu mwaka w'1966 gushika ubu mukavuga ko batayumva abantu batayumva neza bayivuga utariko mwavuze ko mushaka kwisubiza iteka nimuzo yisubiza iteka gute muri make
murazi neza yuko izo n'ibintu bigenda birahinduka uko intwaro zihinduka akahise ku Burundi nikavugwa uko kari hari n'ibi byahishijwe usanga abantu bagenda baratora abarundi bagenda baratora ukuri kuri kahise muri ibi bihe hakiri imyaka 60 kuko ntushobora gutandukanya akahise ku Burundi n'ingoma y'ubwami mu Burundi n'abami mu Burundi ibyo byose bifatiye ku bwami ku ntwaro y'ubwami mu Burundi ushobora kuvuga kahise utavuze iyo ntwaro y'ubwami aha rero kugira dusubize su kuvuga ngo no kugira twerekane yuko intwaro y'ubwami yerade urumva nta ntwaro ibura utunenge mugabo tugereranije n'intwaro zaje turabona neza yuko kandi ibyo si je jenye no bivuga abarundi benshi barazi ku intwaro y'ubwami yakuriye neza igihugu abantu bari bagifatanye mu nda ibyo bintu rero murazi neza yuko atana amacakubiri y'amoko yavugwa ariko ubu umukaba mubona yuko ari byo biteye ingorane biteye ikibazo gikomeye u Burundi aha rero nukugira kuko mu Kirundi bavuga ati utazi yuva ntumenye yuja kandi igihugu kirengagiza kahise kacu nta kazoza gifise tuzabwe rero ntituri mu ntumbero y'ukugira ngo tuvuge yuko gusa intwaro y'ubwami yari nziza gusa dushaka kwinjira muri politiki
turaza kubigaruka ko
abanyagihugu bamenye ukuri kuri iyo ntwaro y'ubwami
tuza ku mirongo ya telefone dufise Calixte uratwumva
ego ndabumva
uhamagaye urihe Calixte
ego ndabumva neza
ufise ikibazo ubaza umutumire cyanke cyimviro ushikiriza
ego kandi ndabaza umutumire
kibaze
niki kuri none se ko avuga ngo intwaro ya cyane ngo yaruke neza kandi iboneka kuvama kari abo umuti ujye nta bindi bwa byimeze kuma icyo gisabo cyabo inyungu ziri hehe kugira ngo bahambwe neza cyahura n'icyumva ko hari agaciro
avuga ngo waduzijwe ntitukumva neza
ekone ko mvuga ni ikunze impamvu avuga ati bosubiza agaciro kandi bagahambwa neza mu gihe atamwama kihari kandi hari abantu bose cyose cyo kuba kinagatwa ni cyihe n'indi cyangwa atiye n'umbere ashobora kuba ari n'indi n'indi cyangwa n'agatoya
murakoze ne ijwi ntiyumvikana neza ariko ibyo mwashoboye kumva ariko aravuga ngo ni kuko mushaka ngo intwaro y'ubwami ngo igaruke ngo nta bindi byabyenyegeje inyuma mwa mwishura
ego icuna mwishuye ni turiko turarondera ku intwaro y'ubwami igaruka na gato si ibyo turiko turavuga dushaka yuko inda y'ingoma y'ubwami icyo twita famille royale mu gifaransa yuhabwa iteka mu gihugu ikemezwa kandi ikubahirizwa kubera ku isi yose aho intwaro z'ubwami zatembagajwe aho intwaro z'ubwami zigeze umuryango w'ubwami urubahirizwa kandi n'amatungo y'ubwami akubahirizwa amatungo nico twokwita patrimoine royal birubahirizwa ahantu tanga nk'akarurero nko mu Faransa mu Bugiriki mu Budagi ni henshi mu bihugu byinshi iyo miryango irubahirizwa twebwe natwe ico dusaba tuvuga tuti twebwe ntituje guhiganwa n'abatwara naho tuzi yuko intwaro y'ubwami yatembagajwe mu gikenye n'abaserikare twebwe ntituba turavuga ngo igaruke nabisiguye ndavuga nti intwaro y'ubwami yari ifatanye n'imico n'akaranga y'u Burundi kandi nubuvuga kahise ku Burundi utavuze intwaro y'ubwami kandi gushika ubu nta bantu berekana yuko intwaro y'ubwami ari ico iyo baratwaye nabi hari ico abarundi bo baba bayinegura cyane arico gituma tuvuga tuti abakomoka mu nda y'ingoma y'ubwami bakwiye guhabwa icubahiro kibakwiriye bakiriwe baraja kuvuga ngo bagire ko bahiganwa n'abanyepolitike ahantu utanga n'akarorero nko mu gihugu cy'u Buganda abami baracubahirijwe reka mu bihugu by'akarere abami barubahirijwe aho muri Congo aho muri reka n'ukuri ibihugu byinshi ibyo bintu byo guhabwa iteka birakwiye tubona ko bikwiye aha rero twebwe duserukira inda y'ingoma y'ubwami twebwe dushaka kugira duhabwe ijambo mu gihugu mugata ijambo ryo kuvuga politique ari ijambo ryo kugira turabe ingene abarundi dusubira kunga n'abasokuru ku mico na karanga byamye bituranga kuko ibyo bintu biriko biratituka cyane abarundi dusa nuko umenga turiko akahise ntaco kakitubwira nkuko nabivuze iyo ngucirengagiza akahise kacu nta kazoza gifise ni nzira yo kugira turabe yuko ico iryo yubahirizwa rishobora no gutuma abarundi basubiza hamwe murazi neza yuko ingorane nyamukuru iri mu gihugu yatumye abarundi ituma abarundi bangazwa abandi bakishwa ku bwinshi bifatiye ku macakubiri ya moko twebwe rero tubona yuko duhawe uruhara dushobora kugira icyo duterereye kugira abarundi basubize hamwe.
Tugaruka ku mirongo ya telefone. Charles ari ku murongo. Charles atumva
ndabumva neza. Amahoro.
Amahoro. Uhamagaye urihe Charles?
Ndi
Zambia. Yego, ufise ikibazo ubaza, ufise icyumviro shikiriza, ugerageze uduze ijwi.
Ikibazo nashaka kubaza icyo yise ijambo, ariko ntasigure ko iryo jambo ari ivuga ijambo guhabwa ijambo mu gihugu. Nundi umwenda harimo identification ijambo iyo ukoresheje akantu ijambo guhabwa ijambo icyubahiro ugahabwa ijambo mu gihugu ndumva umwenda haba hagiyemo inzira za politiki. Ama ku cyerekeye guhabwa aho batura aho baza nk'abantu bigeze kuba barongoye igihugu ibyo numva ntacyo bitwaye bo babibabuza. Ariko ikintu cyo kuvuga ngo bahabwe ijambo ndumva umwenga aho bahagarutse bya bintu nyine by'intwaro ya cyane ndabyumva neza nubwo atari kubisigura za nyakubahwa batari kubisigura kubera bo bavuga ngo bahabwe ijambo. Abo bavuze ati bahabwe ijambo urumva ni nk'uko abantu bose bo baratwaye Uburundi ku buryo banka bakomoka kuri Bagaza ntibantunganya Buyoya urumva bose baca bahabwa ijambo kubera nabo n'abantu nabo bigeze kuba batwara Uburundi. Ibi ijambo yavuze ko ashariya tatse kutsikura.
Reka aragusigurira. Murakoze. Mumusigurire.
Ego murakoze. Ego me kuhabwa ijambo si ukuvuga kwinjira muri politiki siko nabivuga. Nibaza yuko ico bo gifatira cyane guhabwa ikibanza mu gihugu nkuko nabisiguye washaka naho harabami naho harabandi bigeze ku intwaro z'ubwami mugabo bakaba bubahirijwe. Guhabwa ijambo si ukugira uje imbere y'abanyagihugu nka kujya abanyepolitike babikora. Jewe navuze yuko umuntu yo kwibanda cyane ku bintu bijanye n'imico n'akaranga by'u Burundi. Ahantu guha nk'akarorero murazi neza yuko intwaro y'ubwami yayitunganijwe imyaka itari mike, imyaka irenga 500. Washaka bamwe baravuga yuko yifise n'imyaka irenga 1000. Urumva hari ibintu bitunganijwe hariho amabanga akomeye atarengwa hariho imiziro aho rero iyo tubuze imiziro no kuvuga ikintu kizira ikintu utarenga ko urumva rero hari aracari ibimenyetso by'intwaro y'ubwami. Ibyo bimenyetso bikomeye washaka dufatire kuri ibyo z'imico n'akaranga by'u Burundi. Ingoma z'u Burundi, ingoma z'u Burundi buya ni kintu icategezwa kugira aho gikukira. Imico n'akaranga by'u Burundi ntibizategerezwa kuba ibintu urwego rutwagwa n'abanyepolitike, kuko ubu kubera igihugu cinjiye muri demokarasi abanyepolitike baraza bakagenda urumva barakuranwa. Mugabe imico n'akaranga by'u Burundi bigumaho. Ivyo rero nico tuvuga tuti umuryango w'inda y'ingoma y'ubwami urakwiye guhabwa iyo teka ryo gukurikirana imico n'akaranga by'u Burundi kugira bigume bihuza abarundi. Ni muri iyo ntumbero navuze yuko twahabwa ijambo tukagira ingene dusubira kunga n'abanyagihugu bazi neza akahise ku Burundi, bazi neza amabanga bari bafite ibwami, bazi neza ingene ibyo bintu bijanye n'imico n'akaranga byo kubahirizwa.
Makoze. Tufise Celestin niyo mwungere uratwumva.
Ndumva.
Uri he Celestin?
Ndi muri Tanzania.
Ufise kibazo icyumviye?
Bo, yewe nani ufite kibazo nashaka ndamubaze.
Mu kibazo?
Yego. Ndaramukije mutumire.
Yego ndabaramukije.
Hanyuma ndumva ko mufise ibyumviro byiza cyane ku bijyanye no guhabwa ijambo mu gihugu nk'abami. Jewe nari mfite ikibazo cyo kubaza uradire ibiringo abami batwaye mu Burundi ukaraba n'ibiringo Repubulika zigiye zitwara za nyuma za demokrasi. Nashaka ndakubaza ikibazo mugiye kuzokora gute hamwe mworonka ijambo nk'abami mu gihugu ko mutokwisunga ibiriko biraba nka mu bino bihe na cyane cyane mu kwisunga amacakubiri kwisunga ibintu bimwe bimwe bijyanye na politiki kuko kirya gihe abami ntabwo mu ngo bakoresha politiki bakoresha ibintu bisanzwe atari byo kuvuga mu bya demokarasi nashaka kumbaza mbega mwe kuzokora iki hamwe mworonka ijambo mu gihugu cy'u Burundi
mu gihe twohabwa icyo kibanza cy'iteka niko novuga kubera si kibanza cha politiki aho nagira nsubire ndakubwiye neza yuko twebwe ntitushaka kwinjira mu gihugu kugira duhiganwe muri politiki ibintu byose bugira aba muri demokrasi hariho demokrasi kuri repubulika hakaba na demokrasi ku ntwaro y'ubwami nk'uko biri aha mu Bwongereza biri mu Bubiligi bwadukolonije muri za Denmark za hehe aho o demokrasi irakora neza ku ntwaro y'ubwami mugabo twebwe nk'uko turabwira twebwe ntidushaka gufata icyo kibanza cy'umwami inkuba z'ibindi zisangira igicu nk'uko bivuga mu Kirundi igihugu kirafise abakirongoye bakiramutswa ku ntwaro ya Repubulika aho rero nibaza yuko twotandukanye ibintu naho tuzi neza yuko iyo ntwaro ya Repubulika yaje kugikenye kandi insiguro yayo abanyagihugu gushika uno munsi ntibayizi ntibazi icarico twebwe dufata yuko intwaro ya Repubulika ari intwaro ya kavantara murumva yuko tukiri mu ntwaro ya kavantara aho rero ivyo kugira abanyagihugu babisigurirwe bavyumve ntisi ibintu twoza ngo dusigure kugira tuje guhiganwa n'abariko baratwara twebwe dushaka ikibanza gishingiye kubungabunga kugumana imico n'akaranga by'u Burundi hanyuma ibyo nabyo iyo bikozwe mu ntumbero nziza bituma abanyagihugu bashira hamwe nk'uko byari biri kera ku ntwaro y'ubwami abanyagihugu barashira hamwe kandi buri mwaka burya hari ikintu hari umugigwa wakogwa abarundi bakwiye kwibuka umuganuro wari mugigwa ugigwa n'umwami uhuza umwami n'abarundi bibuka buri mwaka yuko imiryango y'abarundi bagize urunani inyuma y'umwami umwe se barundi ivyo rero nk'ico ni kimenyetso gikomeye cahavuye hano barundi bagasanga ya miryango irasanzaye burya mu ntumero nziza twovuga yuko uwasenyuye uburundi yasenyuye ingoma y'uburundi kuko ivyo bihugu vyadukolonije bubu barashafise intwaro y'ubwami mugabo twebwe barayisenyuye urumva gusenyura uburundi kwabaye gusenyura ingoma y'uburundi
dufise Nestor uri ku murongo uratwumva
ndabumva
uhamagaye urihe
ndabahamagaye ndi muri Kenya
ufise ikibazo ubaza umutumire icyumviro shekiriza
ego me hariho ikintu nashaka kubaza
mu kibaze
urabona yuko ahanini bariko bavuga ku kibazo kijyanye n'ingoma ya cyami uranyumva
ndabumva
ariko ngiye ku Rwanda rw'iwanjye ngerageje kuraba nubwo aho hariya mu banyamahanga ingoma ya cyami gisanzwe ikihari natwe ngaha mu Burundi wacu ugasanga reka mvuga ari iwacu mu Burundi ugasanga hariho intwaro novuga nke ya politike itari ya cyami ihindagurika rimwe na rimwe ngiye kubiraba ndabona umengo nibyo bikenewe cyane ku Rwanda rw'iwanjye ukoko ni hahandi uzosanga umwe bagenavuga ngo hariya hari umwami ngo hanango hari umukuru buryo Afrika turafite ikibazo ari na mpamvu bishobora nko kuba nkajya mu Bwongereza ahageze igihe bakiyamereza uyu mwami yimitswe umuhungu wa Elizabeth Queen bagashaka kwiyamiriza avuga ngo ntibikenewe kuko rimwe nari mu kibonekana ko menye igihugu gitwawe n'impande nyinshi n'abategetsi benshi batandukanye bigatuma ibintu bibaye ibintu by'akajagari rero ikibazo nari mfite none iyo ntwaro ya cami ifite intego nk'icanke kugira ngo ibyo bintu bijyanye no kugira ngo ibya cami bigaruke mu Burundi bishingiye kuki ko mbono mengo ku Rwanda rw'iwanjye sinabibona neza hanyuma ikibazo kigira kabiri mbe ntimubona yuko bishobora kuzana ingaruka mbi hagati y'abasanzwe bakora bari mu bya politiki hamwe n'ibijyanye n'ibya cambi bikazotuma habaho imigwi hariya bamwe bari ku Rwanda rwa cambi bamwe bagashaka kwiyitirira abandi tuse turi mu mugambo yo tugomba yuko igihugu ari cyacu ibi ni ugasanga bikazana akajagari bigatuma mu Burundi hongera kuba bya bintu by'amacakubiri ukumva ngo hamwe n'abaganwa abandi n'abandi nashaka kumenya ibintu nka mwe n'ivyo kugira ngo bashobore kutahura.
Murakoze Nestor. Ildefonso musigurira numvumenga abamaze guhamagara ntibumvise ko wabiseguye urasigura ko mudashaka gusubira muri politika ko numva ukuntu baguma babaza bumvumenga muje kugira politika mu Burundi.
Ego jeni baza yuko ngira ndi wabyumvise neza sinzi ko ari bose mugabo nibaza ko aratagarutse ngo bambwire yuko insiguro natanze atariyo mugabo ico no bavuga nuko hadufatiye cane cane ku kintu kijanye n'imico na karanga by'u Burundi sindiko ndavuga kuja muri politique aha no sigura ivyerekeye izo ntwaro z'ubwami navuze zoba ziri ngaha mu Bwongereza canke mu Bubiligi canke handi canke intwaro y'ubwami yari ya iyo bita monarchie constitutionnelle ivuga neza yuko umwami ahangamye mugabo atari watwara hatwara umushikirangoma wa mbere nkuko birahandi ivyo rero si byo turimwo tuge tuvuga tuti umuryango w'ubwami ni wubahirizwe uhabwa ikibanza mu gihugu hanyuma si ukuvuga ngo turiko dusaba ngo tuje muri politiki mugabo turavye amasezerano ya Arusha tukaraba ibwirizwa shingiro ry'u Burundi mu ngingo yaryo ya kane baremeza barareba atanga uburenganzira umugambwe canke umuhari uharanira kugarukana intwaro y'ubwami ibyo rero twibaza yuko ibyo zogira igihe cyabyo ebujya ibintu byose intwaro yose igihungu gitwagwa mu bisanzwe biva mu banyagihugu nababwiye yuko uko intwaro y'ubwami yatembagajwe s'abanyagihugu babisabye gushika uno munsi haraca imyaka hafi 60 abanyagihugu ntibigeze babazwa ibijanye n'ibyo mugabo twebwe si ibyo tugarutse ko mugabo igihe byoshika abarundi bonyene bakavuga ati twebwe tubona yuko intwaro y'ubwami yogaruka kuko intwaro ya Republika ntituyumva muri ico gihe nkuko ibizwa shingiro ribirekura biciye muri referendum abanyagihugu bakavuga ati dushaka gusubira ku ntwaro y'ubwami muri ico gihe birashoboka mugabo byoshoboka gute mu gihe hasanzwe hari umuryango hari inda y'ingoma y'ubwami isanzwe iri ngaho igenywe kuvamwo umwami mugabo muri iki gihe ntitwoja ngaho ngo tuvuge ngo habe referendum kandi umuryango w'ubwami inda y'ingoma y'ubwami atayiriho ata idaserukiwe aho niho twabivuga aha rero mu gihe izo bintu byo kugira habe referendum kugira intwaro y'ubwami igaruke ibyo siho turi muri uyu mwanya turiwe tuvuga tuti intambwe ya mbere nuko kuva intwaro y'ubwami itembagajwe uno munsi twebwe jewe nserukiye inda y'ingoma y'ubwami kugira ibyo bindi byose byokurikira abe ugwego rubibazwa na jewe sinokuraje nyene zo kwiregeza abashinga kandi abafasoni batari no muwaganwa gusa bari mu barundi bose kujya imijyango yari kumwe n'umwami tugerageze twibande cyane ku mijyango ikurusha kuja muri ivyo bintu by'amacakubiri ya moko hanyuma turabe ingene twoterera agacumu k'ubumwe kugira abarundi basubize hamwe ubu ni turiko turaza kugira tugwane n'abari ku ntwaro ivyo sizo turimo na gatoya
reka tufise ku murongo kandi David uratwumva
yego ndabumva
uri he David
ndende Bujumbura
ufise ikibazo icyumviro
mbona yuko intwaro ya cami yohabwa agaciro yabwe iteka mu gihugu ariko singuze ngo tuwosaba ko intwaro ya cami igaruka ariko nk'uko intwaro ya cami yabayeho kandi nayo yakoze ibintu bikomeye cyane kuri bamwe dugisanga ingene baharaniye hagati ya gihugu bakagwanira bamwe mbere bakazigana n'ubuzima bari bakwiye guhabwa iteka bagahabwa icyicaro mu gihugu atari muri politiki ariko bakagira nabo icyo bashyikiriza bahagira icyo bafashije bakabandanya babavuka mu iyo ngoma y'ubwami kumbure bacari kandi atari bake barambona amakuru amwamwe nk'ubu narabonye mbere sinzi uko bari guhekwa baganduka ko ni ide nabona yuko bari bakwiye guhabwa iteka bagahabwa icyicaro mu gihugu nk'uko nabo batwara igihugu bagitwara neza bakarinda ingane bakigwara nk'uko n'abandi bose hari bakigwanira ni cyo cyiyumviro cyane iyo nsiziba na burano shikirije
murakoze ndabashimiye ariko muravuga ngo kuvyo mwibaza ko mwoshira imbere ko ari mico n'akaranga ku Burundi mukavuga ko ku gihe cy'intwaro y'ubwami hariho imiziro hariho amabanga atarengwa hari mwanavuze ni ivyerekeye nk'ingoma z'u Burundi ku cari kintu ikimenyetso ikintu giranga ingoma y'ubwami ariko mu myaka yavuba baravuga nk'ingoma z'u Burundi ko zazisigaye zateshejwa agaciro zisigaye zikoreshwa mu buryo butandukanye ari mu manza ari mu bintu byose bijanye n'imico nko kuvyerekeye izo ngoma z'u Burundi cyari kimenyetso gikomeye ku ntwaro y'ubwami mubasigurira kamaro zari zifise no kugenezwa kubahirizwa
ego me nibaza yuko ivyo biri mu ntumbero ivyo tuvuga irigenwa y'umuryuserukira inda y'ingoma y'ubwami ni kintu abarundi bashobora gufata n'ikintu kije kuneza y'abarundi kuneza y'ukubungabunga kuneza y'ugusubira ku mico n'akaranga biriko biratituka kuvyerekeye iby'ingoma z'u Burundi mu bisanzwe murazi neza yuko ingoma z'u Burundi hari umuryango wari ujejwe ingoma z'u Burundi urumva uwo muryango wari ufise iryo banga nk'uko iyindi miryango yose y'u Burundi yari ifise amabanga ijejwe ibwami twebwe rero tukavuga tuti umuryango ujejwe ibanga ibwami uno munsi atabwami bukihari uwo muryango wisanga we utagifise aho ukukira twebwe rero tukavuga tuti kugira imico n'akaranga by'u Burundi tubigarukire twebwe ntibidutere isoni canke ngo tugire ngo izo batari byo twebwe turasaba yuko kandi iyo tuvuze turasaba ego abatwara nibo bazi imbere mugabo turasaba abanyagihugu badushigikire izo ngoma z'u Burundi dusubire tuzihagararire icyo ni ikintu gikomeye cyane ingoma z'u Burundi no babwira yuko zapfakaye canke zabaye impfuzi kujya abarundi bashobora kuvuga ati igihe batembagaje ingoma y'ubwami abarundi benshi baravuze ati turabuze se barundi tubaye impfuzi ingoma nazo zabaye impfuzi mu barundi urumva ingoma zavugirizwa umwami gusa urumva rero muri iki gihe zivugirizwa bose uwikoze ku mufuko aravugirizwa ingoma ushatse arazivuza nuwara yasahuye itunga ry'igihugu ashobora kuvugirizwa ingoma ibintu ibyo nibintu twebwe tuvuga tuti ibyo nibintu bitegerezwa kugira uruhara runini kugira tubigarukire ingoma murazi yuko kubera ingorane zihitiye mu gihugu zagiye hanze abahunze barazijana bakagenda barazivuza mugabo uko niko gutakaza umuco urumva iyo zigiye hanze aho bari muri Tanzania bari muri Congo bari mu Rwanda izo ngoma tuzohava dusanga hari ingoma izo ngoma nyine abanyekongo basigaye bivugiza abanyetanzania basigaye bivugiza abanyarwanda basigaye bavuza mugabo zifise icicaro gikuriyo ziva mu Burundi kandi izo ngoma mukaba muzi neza yuko gushika intwaro y'ubwami havuye nta wundi muntu yavugirizwa ingoma byavu zari zifise amabanga yazo aha rero nico gituma notera washaka akamo nk'abatimbo abatimbo saba abantu bavuza ingoma gusa abatimbo n'umuryango w'abarundi warujejwe kuvuze kugukana kubungabunga ingoma z'Uburundi harimo n'abantu n'umuryango bita abanyuka abanyuka nabo nyene bari bajejwe ingoma z'Uburundi abo rero mu gihe twebwe twemejwe cese tukaba turi mu gihugu boheza bakamenya iyo bashobora kuvuga bati twebwe dukukira kumuganwa aserukira inda ingoma y'Uburundi
yego
aho niko byogenda
radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda tubandanye ikiganiro muri sanga turiko tuvuga kwigenwa ry'umuganwa Ildefonse Rugema umwuzukuruza w'umwami mwezi wa kane gisabo yagenywe guserukira inda y'ingoma y'ubwami mu Burundi.
Ijwi rya Amerika ku bufatanye na Flash TV yo mu Rwanda izajya bageza ikiganiro bungabunga ubuzima. Ni ikiganiro kibakangurira kwita ku buzima n'imibereho yanyu ya buri munsi. Ni buri cyumweru saa 11 n'igice no kuwa kane saa 12 n'igice ku mugoroba kuri Flash TV. Mwakurikiye icyo kiganiro ku mbuga zacu zitandukanye zirimo Facebook na YouTube kuri Radio yacu VOA. Turabararitse.
Dashaka tuza ku mirongo ya telefone dofise Eric. Eric uratwumva?
Ndabumva cyane.
Uhamagaye urihe Eric?
Ndabahamagaye no mu gihugu cya Uganda mu gihugu cya Kampala.
Ufise ikibazo bazo mutumire icyumviro shikiriza?
Mu bisanzwe arakaba turakwenda mubaza mbere na mbere mbanze kumuramutsa amahoro y'Imana namwe banyamakunda baramutije mwese.
Mwe nanjye nabaramukije murakoze kugira dusange ikiganiro.
Makoze hama jewe aho mperereye ndikundira ahagihugu cya Uganda ni igihugu kigendera ku mico kirafise bafise umwami kandi hakaba hariho na perezida mbere ntarazi ko namwe ko igihugu gifise umwami ariko nagiye kumenya ingezi none nabonye hari umwami rero igihugu cy'u Burundi ana twagiye turata imico yacu ibintu bimwe n'ibindi byagiye biratituka cyane cyane nk'ikintu cy'ingoma cyoco mu bisanzwe ibigifite ahantu tuvuga bibi hariho ikintu ndakubona ukabona abantu bagize imana z'ubugeni abantu afite anniversaire abuliza ingoma mu bisanzwe kera naho ndi muto ingoma zavugirizwa umwami cyangwa perezida w'igihugu cyangwa ubundi mutegetsi akomeye mu gihugu ariko ndo turaba rero ubu byaratitutse none mwavuga ati twebwe abanyagihugu nitwe tuwushyigikira cyane cyane ndetse n'abatwara igihugu none n'ikintu nyamukuru nka twebwe abanyagihugu twokora tugashyigikira neza ndetse ingoma zikongera zigahabwa agaciro n'ikintu ki kugira ngo bisubire nk'uko kera ingoma byari bifise agaciro mu gihugu cyacu. Hama ikindi n'impanuro no hanura aravuga ingoma wabari ko batwumviriza nukuri nibyo ubuzima buragoye hariho abadukora ku bw'ubuzima ariko bagerageze guha agaciro ingoma nk'ibyo ubundi nabonye abavuga ingoma bambaye kostime n'ibintu byantangaje cyane hama muri Uganda naho nabonye ibyo ubundi muri kostere bitanyeganyege abantu b'abakobwa batavuga ingoma by'u Burundi bambaye nabi ibintu byanteye cyane none nkamwe bw'umutumire ijambo ryanjye ni iri ni ikihe kintu nka twebwe abanyagihugu tuterera kugira ngo ingoma zongere zihabwe agaciro hama nk'abategetsi nabo bufasha ndibaza kugira ngo ingoma zongere zihabwe agaciro murakoze cyane
murakoze Eric
murakoze
ego icyo nokwishura muri ibyo nibaza yuko kandi mbanje kugushimira kuko ubivuze mu ntumbero twari ko turabishikiza yuko ingoma z'u Burundi zokubahirizwa aho turi ko tuvuga ingoma mugabo burya hariho n'iyindi mico yatitutse kubera itembagazwa ry'ubwami ingoma y'ubwami kuko ndabisubiremo ingoma y'ubwami yari ifatanye n'imico n'akaranga z'u Burundi aha rero ico twebwe dusaba dusaba abanyagihugu cane cane burya abanyagihugu icisha u Burundi hajya nuko kuva ingoma y'ubwami itembagajwe abanyagihugu bafashwe nk'abantu b'inkehabwenge abanyepolitike bahava bafata yuko ibintu byose ari bo babifata mu ntoke mugabo burya abanyagihugu nibo bazi akahise ku Burundi abantu bose bandika akahise ku Burundi barasubira mu banyagihugu bakaja kubabaza ingere ibintu byari bimeze bakabishira mu nyandiko ariko umunyagihugu arabigumana akabiraga umwana n'umwuzukuru uko niko akaranga niko akahise ku Burundi kabungabungwa mugabo rero aha ico nagira mvuge kuri ico kijanye ico abanyagihugu bofasha kugira nk'izo ngoma zisubire guhabwa agaciro zisubire kugira ibanga nk'uko byamye nuko abanyagihugu bosubira bagahabwa ijambo bakagira ico bivuze ko cyane cyane navuze imiryango yari ijejwe iz'ingoma y'u Burundi nk'abo banyuka abo batimbo bakagira ijambo bavuga mugabo iryo jambo bavuga si jambo rijanye no gushikiriza abanyepolitike kuko abanyepolitike baraza barakuranywa bakagenda barabisikanya umuntu agatogwa kubera avuye mu mugambwe kanaka akagenda mugabo ugasanga ya miryango ijejwe ikinakiriya bari bajeje ikinakiriya mu nda y'ingoma y'ubwami bakabura uba bambaza iyo babona ikintu kiko kirononekara nk'aho batimbo turazi neza ko nabo nyene bibababaza kuko ingoma ni zabo hama bakumva ziko zivugirizo bakabona zivugirizo abantu bari bo bose zivuzwa n'abashaka mugabo bakabura aho bitwa babishikiriza twebwe rero iki kibanza cacu cyo guserukira inda y'ingoma y'ubwami ni kibanza gishobora korohereza abanyagihugu bagifise ayo mabanga kugira bamenye abo baganira kugira babungabunge iyo mico nakaranga
bandanye
batukuzwa ngoma bufatire ingene twibwe twuje imbere tugahagararira izo ngoma z'u Burundi
Pacific ari ku murongo Pacific uratwumva
urabumva cyane
uhamagaye uri he Pacific
ni Burundi mu Kayogoro kama kamba
uvese kibazo baza icyumviro shikiriza
ni cyumviro kiri kumenya ikibazo mbaza umutumire nongera nterera
mubishikirize
manje kuramutse umutumire kandi namwe mwanyakiriye hanyuma utanze n'iki ariko cyumviro mu Burundi bwe novuga ko twataye akaranga ariko ni twataye akaranga nuko abadukanguriye bagiye batitura ibijyanye n'akaranga kacu kuko yena kuze numva ko dufite imiryango dukomokamo nuko muturage ukivuga ariko iyo miryango ubu nikivugwa ba ukishira imbere amoko umuntu kumenya ngo naka bari mu bwoko buhe aho kumenya ati ari mu muryango uwe kuko twese turabarunda ariko turafite imiryango dukomokamwo rero nibaza ko hamwe bariko babidufata n'ubuzi imbere natwe abene abanyagihugu tukabashigikira kugira ngo iteka Uburundi bwahoranye imbere y'uko abakoloni baza kudukoroniza tukarigarukana kuko twego tubikahise ku ntwaro ya cami hari ibintu byinshi byariho ariko ubu byaratwituze twagiye ngo turi muri demokarasi ariko demokarasi ugiye kuraba iyo demokarasi iragoye ariko nibaza yuko bogerageza hakabaho urwego rujejwe ibintu by'ingo n'imiryango ibintu kahise ku Burundi imico kama y'u Burundi ikagira ahantu ibarizwa neza ku buryo umuntu afite ikibazo agiraho yitura kubera ko nk'ubu mugenzi wanjye kwa gikazi yabagize yavuze ku bijyanye n'ibintu bijyanye no kuvuza ingoma usanga buri ngoma umuntu agize ubugeni imanza zitandukanye ziriko zivugirizwamo ingoma abantu bo tugasanga ingoma nta gaciro bakiyiha ariko ari ingoma yari ifite icyo yerekana ku bijyanye na kahise k'u Burundi n'imico kama y'u Burundi
ego mubaze icyo kibazo
rero ego hanyuma nashaka kubaza none ni igiki bariko barakora kugira ngo ibyo bibazo bya bitatorewe inyishu tubona igihe turimwo ko tutariko tujyana n'ibihe byerekana Burundi muri kahise ko ariko tugomba gusubiramwo barabona yuko mu nzego zitwara igihugu bazobibemerera nicyo kibazo ni igiki bariko bakora igiki bariko bakora kugira ngo ibyo bintu bifate intumbero kugira ngo umwe umunyagihugu mutoyi ujya twokwita mutoyi azabimenye amenye n'ukungene ashobora gushigikira icyo cyiyumviro kuko nk'akarorero nivuge nka jyewe ndumva ko imico ya kera tuteza kuyishyiramo kugira ngo tunagure indero y'urwaruka n'akazoza k'igihugu murakoze
murakoze ndabashimiye Pacifique bamwishyure mutumire
ego murakoze cyane ku ntererano watanze kubyerekeye ingoma hanyuma kuri ico abajije yuko ati mbega abatwara abo bifata gute buzemera gute burya nsubire ndabibabwire hajya imico n'akaranga by'u Burundi byari bifatanye n'ingoma y'ubwami mu Burundi aha rero igihe haje nshaka mvuge yuko ibyo bintu murabona ku intwaro ya Repubulika mu bisanzwe bitwa kwinjira muri demokarasi hakaba amatora ibintu bene nibyo mugabo imico n'akaranga kugira byubahirizwe kugira bibungabungwe biteza kubungabungwa n'urwego rw'amaho no kuvuga abanyepolitike ntibashoboye kubungabunga imico n'akaranga by'u Burundi turazi yuko iyo bahabaye leta bashiraho ubushikiranganji bw'imico n'akaranga ariko ubwo bushikiranganji ababutwara baba bavuye muri iyo migambwe kandi baba baravye ubushobozi bafise kugira babibungabunge ikintu kibuze rero ni ubwo rwego ubwo rwego mvuga n'uru twebwe tuje guserukira no kuvuga guserukira inda y'ingoma y'ubwami ishobora gukorana n'imiryango y'abarundi imiryango y'abarundi yari ifise amabanga yari ijejwe ibwami abagifise amabanga abagifise ivyo bashobora kujejwa muri iki gihe turashobora kuvuga tuti boba bafise aho bavuga ati abo tubishikiriza naba kugira mu ntumbero yo kugira turabe neza tubungabunge iyo mico n'akaranga aha nariko ndavuga nk'ibyerekeye izo zingoma ubu baba bafise icyo baza kutubwira n'abaserukira inda ingoma y'ubwami kugira ubwo gwego gwameho ariko nkuko mubizi nkuko mumaze kubibona murabona neza yuko imico na karanga by'Uburundi bitituka kubera abanyepolitike ntiba bishoboye kubera n'abantu baza bagenda uko niko demokrasi imeze mugabo ubwo gwego gwamaho ariko dushaka gusohokira tutinjiye muri politiki nivyo nivyo turiko turasaba abanyagihugu ubwabo ubwa mbere kuko abanyagihugu nibo bashobora kuvuga bati ubwo gwego turarushigikiye dushaka kurubaho nabahaye akarorero
muvunagure
tugatubwira tugasubira tukabiha tukabinagura bigasubira bikagira ingoma zigasubira zikagira agaciro hama ikindi naco burya sinotinya kubivuga abarundi bamaze kuzaturegerana kugira turabe yuko twasubiye kuja hamwe ntacuza yuko n'uwo muganuro twukora mu ntumbero yo kugira abarundi basubire baze bararonka ico bahurira ko kujya kwa kera abantu bashobora kwitwa nk'uko umuganuro nk'uko babivuze nk'uko abo bamenyesha mana baje bavuga ngo ni umugigwa w'abapagani ivyo bintu sivyo ibyo navyo nyine nagira ndabibutse yuko abarundi dukwiye gusubira ku mico yacu kugira dusubire kuba abarundi kuko abazungu nico batwicishije batweretse yuko ibintu byacu ari bibi tubireka tugafata ibyabo izo nazo murabona yuko twatwaye nyabahururu kuko turiko twata imico na karanga byacu ubu rero tubona yuko ibintu nyamukuru izo ngoma jewe nk'uwuserukira inda y'ingoma y'ubwami ndavuga nti twozihagararira
murakoze
izo z'umuganuro woba nawo nyine twowuhagararira mugabo tukawuhagararira tavuga tuti turi ndu mwami cyangwa ndi se barundi
reka tuzira
mu nzira yo gusubiza hamwe barundi
tuze ku mirongo ya telefone tugaruke hari Benoit turindiye ku murongo uratwumva Benoit
ndavumva
Benoit uvunagure umwanya ugiye kugenda nimba ufise ikibazo cyangwa icyumviro nyarutse
ese inyungu yabiri ku muturage uje kujya mu bwami kandi azi ko asize guverinoma cyangwa urumva ibyiza abaturage bakabaye ubwami babureka kubera ko ibyiza guverinoma niyo yakabaye igira icyiza ku muturage kuko numva ubwami n'ubundi ntabwo bwagira ikintu bugezaho umuntu nk'uko mbere byahoze n'ubundi bwarateranaga bukarwana hirya no hino
murakoze turamutaye ku murongo Benoit mbwa icyumviro yashikirije twacyumvise nashaka ndababaze ikibazo amasaha ariko arayitera nk'uko muri hanze y'igihugu muri i Londres mu Bwongereza mwabona kwicwa ijyanyu mu byo ijyanyu mu byo muri komusaba ryo barishika kure cyane murafise ababaserukira mu Burundi
biragoye kugira umuntu avuye ngo turafise abaduserukira ntituriko turakora ibintu nk'uko twaba turiko turiyamamaza canke turiko turashaka abadushigikira mugabo ndabisubiyemwo ibi ni ibintu sinova ngo nibishasha mugabo tushaka kugarukana ikintu twofatira ko ca kera gishobora gutuma abarundi dusubira kuba abarundi aha jewe rero ico mvuga nk'uko turiko turabisigura umunyagihugu wese ahari akumva yuko ibyo turiko turashikiriza bishobora kugira kunguko kuzima bw'umunyagihugu kuvyerekeye ibyo bijanye n'akaranga n'imico by'abarundi uyu niwe yoheza akanshigikira agashigikira icyo cyumviro hanyuma na jewe hageze ko ntaha icese nkataha nzi neza yuko nakigwa muri icyo kibanza cy'ukugira tubwire agacumu k'umwe duterereye mu kugira abarundi tubasubize hamwe tubicishije mu bintu by'imico na karanga by'u Burundi urumva rero sinovuga ngo ndafise abanserukira mugabo turazi neza yuko hariho abashigikiye sindiko ndishira imbere nk'ugomba kuja gutwara cyangwa kugira gute ni icyumviro cyari gisanzwe kihari nishitege tubona yuko cyoshigikirwa kugira abarundi tureke gusamazwa na politike kuko abarundi muri iki gihe bose basa nuko umenga bagiye muri politike gusa hanyuma dusanga twaribagiye imico nakaranga byaza
imbere ko turangiza hasigaye nk'umunota umwe nashaka ndababaze muri ibyo byumviro muri ko murashikiriza byo gushigikira karanga agateka nakaranga mu Burundi hari abategetsi mu Burundi mwa muravugana ku byerekeye ico cyumviro
nkuko mwabitanguye igenwa ryanje nk'userukira ingoma y'ubwami bibaye cese mu ndwi nta zitatu zine ziheze ivyo rero no biracari bishasha twarandikiye umukuru w'igihugu kugira tumumenyeshe yuko hari userukira inda y'ingoma y'ubwami ivyo rero kwari kubimumenyesha si kumusaba uruhusha no kubimumenyesha hanyuma mugabo bikenewe yuko babishira imbere nkuko tugiye kuzobisaba batwemeza icese nkuko twabyanditse muri iyo kete hanyuma baduhe ikibanza iciteka mu gihugu kuko duserukira inda y'ingoma y'ubwami ifise ifatiro abanyagihugu bose bafise ku ifatiro nkuko cari gihe abarundi bari babanye neza atamaca kubiri arahari kandi kubijanye n'imico na karanga byari bimeze neza ubiko biratituka rero ariko turaba yuko umukuru w'igihugu
umwanya urarangiye
bashobora kubyikira muri iyo nzira
murakoze cyane murakoze yari umuganwa Ildefonse Rugema umwuzukuruza w'umwami mwezi wa kane gisabo yagenywe guserukira inda ingoma y'ubwami mu Burundi yakaradushikiriza ivyerekeye ibyo yishinze nyuma yuko agenywe muri ayo mabanga dushimire rero umutumire muganwa Ildefonse Rugema dushimire kandi namwe mwese mashobora kudukurikirana n'abasavye abahamagara gasaba ibibazo akabaza ibibazo bagashikiriza n'ibyumviro mugire ibihe byiza
Dr. Mash Production Holy Seven Your Smile Nasikiliza Sauti Amerika Tusikilize Sauti Amerika Yelewe Yelewe Nasikiliza Sauti Amerika na upendo dusangira jambo ya huje benshi muri sanga ya konse byinshi agasaro kaburaga kabonekeye benshi aha kabonekeye benshi ejo heza nayo yakoze byinshi dususuruke na muzika yakoze byinshi Americana iwanyu munara ejo heza nayo yakoze byinshi dususuruke na muzika yakoze byinshi Americana iwanyu munara